Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Miriwe nchuti wakunzi muteza matukubiga ni uvira dijugi Amerika risamira ni Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Mnistu ya gata ni mulikumena joidi ya ni nahazwe. Dongo ibiga ni uvira no mganya. Zimezime mungingo nguru nguru hivyo ngie kuwashikiriza.
Nibakini kwa dosanza rabigisha mirongi nguni chenda. Babigirizu wakuba bali ahaka zikali mungu wali wa maziku garuka mkingo choko zikumwe. Kande wakawawa garukanye watanze. Ibitigiri vizia wana vizio ngereye atarivyo.
Uyu ni Victor Ndabaniwe arongoye umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujeje gukwiragiza abigisha aho bakenewe mu ntara zitandukanye. Avuga tumwe tumwe mu tunenge twibonekeje mu ikwiragizwa ry'abigisha mu ntara ya Gitega. Iyo nkuru co kimwe n'iy'abategetsi ba Tanzania na Uganda bateri vyatsi ingingo ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo vyarakoze mu gihugu cy'u Burundi. Turazigaruka kwandi hato. Nungere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika bakuru bihugu vya Tanzania n'Uganda bari amirize ingingo ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yo gutanguza amatohoza ku vyaha vyo vyarakozwe mu gihugu cy'u Burundi. Babivuze kuno wa gatandatu ku mugoroba nyuma y'urugendo Magufuli wa Tanzania yagize kwa mugenzi we Museveni w'Uganda. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Tanzania Pierre Claver niyo nkuru.
Nabakuru b'ibihugu ba mbere bagize cyo bavuga ku byerekeye ingingo yafashwe na sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo gutanguza amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015. Umukuru w'igihugu cya Tanzania na mugenzi we w'Uganda biyamirije iyo ngingo kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga mu kiganiro batangiye mu gihugu cy'Uganda inyuma y'urugendo Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yari yagizeyo. Mwitangazo ryashyizwe habona Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Uganda yavuze ko iyo ngingo itari gufatwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI itegekeje inama akarere ka Yase Burundi burimwo. Museveni ni nawe twara akarere kose k'umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri kino gihe. Uwo ni nawe akarere katoye ngo abari we arongora ibikorwa byose byo guhuza abarundi mu matati. Ata matohoza kubyerekeye Burundi ntituyashigikiye na gato. Turabiteye ibyatsi twivuye inyuma kuko baratuvogereye kandi baratwinjiriye. Twebwe twari twumvikanye ko ivyo byokugwa no mugwi ujejwe amatohoza no kumenya ukuri. Ariko inyuma amahoro amaze kuboneka. Ngiye kuvugana n'abakuru b'ibihugu bagenzanje hanyuma tuzokwanikire CPI tubibwiraho duhagaze kubera ikibaza gukora aya matohoza batatu bajije akana karere kacu n'abanyagihugu bacu. Mugenzi wa Tanzania nawe yamenyesheje ko uko sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yashikirije ibintu atariko vyifashe mu gihugu cy'u Burundi. Perezida John Pombe Magufuli atwara igihugu kiberamwo ibiganiro kandi giturukamwo muhuza akurikirana hagufi ivyo biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mukapa. Ingene ibintu byifashe mu Burundi ntanze gikwirasha nkuko Yosentare hamwe n'abandi babandanya kubishikiriza kuko n'impunzi zaramaze gutangura guhunguka. Byumvikana ko iyo ngingo ije gusubiza ibintu inyuma, ije kandi kuburizamwo utwigoro twose akarere kariko karakora na cane cane biciye mu biganiro mutama Mukapa hamwe na mwebwe nyene Museveni mwariko muratunganya. Kandi murazi ko vuba cane dutegura ikindi gice cy'ibiganiro nyene kugira ngo mutuboneke kuko namwebwe mubishizemo ingufu nk'utwara karere ka Yase. Runene senare tuvuga rumwe na leta y'u Burundi rwiyamirije kwivuya inyuma ibyo byashikirijwe nabo bakuru b'ibihugu babiri biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Charles Nditije atwara urwo runani yamenyesheje ahubwo ko abo bakuru b'ibihugu boreka sentare mpuzamakungu CPI igakora akazi kayo yesonza amategeko. Namashirahamwe yigenga yagize ica bivuga ko Vitane Shimirimana twari runani Forske wafoswe mu Burundi avuga ko atamvo nimwe yotuma CPI igisha inama karere mu gukora akazi kayo kuko ikora yigenga. leta y'Uburundi ntacyo irashikiriza kuri ayo majambo yashikirijwe n'abakuru b'ibihugu babiri by'akarere ariko Burundi bwari yamirije bwivuye inyuma ingingo yafashwe na Senari mpuzamakungu CPI Burundi buvuga ko iyo ngingo yo gutanguza amatohoza yagiye habona kundwa iheze atakindigamije atari gusenyura inzego z'igihugu burahakana kandi ko butazo kwigera bwemera gukorana n'aboshegwaho ngo bakore amatohoza batumwe na CPI iyo Senari yaheruka gutangaza ko yuguruye amatohoza y'ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 gushika itariki 26 ukwezi kw'icumi uno mwaka yavuze ko bibaye ngombwa izotanga n'imitahe kugira ngo bazokwagirwa n'ibyaha bitandukanye bakubitwe ntahe mu gahanga umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yishyuye ko ayo matohoza atarabi igihugu ciwe kuko casoko yakarenge muri yo sentare kuva itariki 27 z'ukwezi guheze kw'icumi Pia Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pia Clave ni inkuru urakenuye tukivuga ivy'imigenderanire ya Sentare mpuzamakungu mpana vya CPI n'u Burundi umuhuza w'abarundi araremesha abarundi ko Sentare mpuzamakungu itashobora kwaka ubwigenge u Burundi bukeshe nta yukwikukira bwarazwe na Gwagasore Edouard Nduwimana yabivugiye ku ishure rya Kanyinya mu Kirundo ejo aho Gwagasore yatanguriye amashure iryo shure riri mu ya mbere yatanguye mu Burundi rikaba ryari ko rihimbaza yubire y'imyaka ijana rimaze ibindi kuri ino nkuru numenyesha makuru ijuru rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Abona abanyeshuri bo kwishura ishingiro rya Kanyinya ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo hari kuri wa gatandatu aho bari kubasamiriza indirimbo ya yubire y'imyaka ijana iryo shure rimaze ritanguye ni ishure ryaboneye izuba amashure yose mu ntara z'uburaruko ribonera izuba ayandi mashuri menshi yo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1996 niho abapatiri bera barishikana aho bari bahejeje gushinga misiyoni ya Kanyinya igira kane mu Burundi mu misa yuguruye ibyo birori musenyeri Yohakimu Ntahondereye ngoye diyoseze ya Muyinga arishimira ivyamwa iryo shure rimaze gutanga mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bw'ikereziya Katolika
ishatse kuvuga umuganwa Rudoviko Rwagasore yaronke igihugu cyacu ntayo kwikukira se na Petero ngenda n'umwe basangiye urugamba rwo kudusubiza ite hanyuma Rwagasore amaze kugandagurwa ngenda n'umwe agahava abantu mushikiranganje wa mbere kano mu buzima bw'ekleziya naho nyene iri shure ryacu ryarabaye kirumara kuko ryaramuye abatari bake muri bo ndahimbawe no kuberekanya n'icyubahiro Musenyeri Simone Ntamwana umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega
muri ibyo birori leta y'u Burundi yari yaserukiwe na Edouard Nduwimana umuhuza w'abarundi umuhuza ati yubire y'imyaka ijana ku ishure rya Kanyinya n'akaryo ko kwirimbura tukihweza ko turi ko duca mu makanda y'imboneza zahize nka Gwagasore aremesha abarundi bose ababwira ko abarondera kwambura u Burundi iraga irya Gwagasore bitazoshoboka
twavuze abashinga bivuze ntayikukira kumbwa bwo Gwagasore uno munsi nkumure ariho n'ubu abatifuza cyo ntayikukira koye yakuri tukayinomora babishyize mu nzira izitangire twashaka no kuremesha cyane cyane abarundi kuremesha abanyakirundo yuko ibyo mwumvise birimo bishaka kwaka ayo kwikunda n'ubwigenge bw'igihugu bijyanye na ya sena cyangwa gutanga indongozi zanyu yuko bijyanye mu mitoreye zihagaze neza amategeko ari kumwe natwe ndetse n'imana ari kumwe natwe izemera yuko turengana kuko twashyize ntitwanse ubutungane ariko tubanse akarengane
Nduwimana ati impinga iracyari ndende mu bigikenewe iyo mpinga ndende na Musenyeri Ntahondereye arayibona muri iyi nzira
mugabo dukebutse tukaraba ubukene bukiriho muri iki gihugu tubona koko nk'uko abivuze nyakubahwa impinga iracyari ndende iyo dukebutse tukaraba ibyabaye muri iki gihugu cyacu tukazirikana yuko abari bakirongoye bari barerewe mu mashure yatanguzwe na Ekleziya Gatolika nyiri i Kanyinya ntituri bureke kwibaza tugira tuti mbega noneho bahabuze
none umuti woba uyuhe inyishu ni ya Musenyeri Ntahondereye
dusenga Imana mu umutima no mukuri nituyisenge tuyisige inkore ku maso canke ngo tuyisenge nka wa wundi yavuga ngo ndayikunda mugabo sindayikumbuye.
Umuhuza w'Abarundi arashima ingene Ekleziya Katolika ifasha mu vy'indero gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no kunywanisha Abarundi. Ngaha ashima cyane urugendo abungere be Ekleziya Katolika y'u Burundi baherutse kugira mu kambi impunzi z'Abarundi impama mu Rwanda.
Dushima rero cyane n'urugendo baherutse kugira ngo kuba umwe wa diyoseze ya Muyinga abantu bungere ku gihugu cyacu baherutse kugira mu kambi y'impunzi y'u Rwanda kugira ngo ubandanye yanze yo kuremesha amahoro komeza umwizero mu bindi gihugu abariga n'abahunze tongaye kwifatanya nawe gushakutera akaga abarundi bene wacu bamuze ko gutabwa kugira ngo baze kubandanya kubaka igihugu cyabo.
Musenyeri wa diyoseze ya Muyinga yararungikanye umuhoza ubutumwa ku mukuru w'igihugu. Ubwo butumwa nubwo kumumyesha ko Ekleziya Katolika ifise umwitwararika munini wo gutsimbataza amahoro no kunywanisha Abarundi. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Juge Amerika turabandaye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Bahagarariye amashamwe yabigisha yose ko ari atandatu mu ntara ya Gitega baraye barungitswe gukorera kure yaho bahora bakorera. Iyo ngingo yafashwe n'umugwi w'igihugu jeje igikorwa kijeje ico gukwiragiza abigisha aho bakenye. Ivyo bibaye inyuma yaho habonekeye kutumvikana hagati ya Buramatari w'intara ya Gitega n'abaserukira amashamwe yabigisha muri iyo ntara ku bijanye n'ico gikorwa. Rekumenyesha amakuru wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana yakurikiranye ino nkuru aduhidonito.
Huko bivugwa na Victor Ndabani warongo umugwi w'igihugu jeje gukwiragiza abigisha bo bakenye. Abaserukira mu mashirahamwe bose bari umugwi ujeje gukwiragiza abigisha aho bakenye rwego rw'intara ya Gitega. Ningingi ifashwe nyuma yaho umugwi w'intara ya Gitega wakoze igikorwa cyo kurenganura bamwe mu bigisha bari barungitse gukorera kure yaho bahora bakorera. Victor Ndabani we aratubwira amahenyu basanze mu irenganurwa ryakozwe ry'umugwi w'intara ya Gitega.
Abigisha bashika 52 bari bamaze gusubira kurengwa ko bashizwe hatarakazi ndetse akabaho n'abandi bigisha 27 bavuye twari twabarungitse baza mu mashuri yo mu Gisagara kandi twari twabarungitse gukorera mu makomine ya Bugendana na Mutaho. Nka rero birumvikana ko inyuma y'ikintu cyo dusanze hari abigisha 79 babwirizwa kuba bari aha kazi kari mugo bari bamaze kugaruka mu kiringo cy'ukwezi kumwe kandi bazanywe n'umugwi w'intara nawo nyene wakoze udakwiye kandi bakaba bagarukanye batanze ibitigiri by'abana byiyongereye atari byo ko twe twazanye no kubihinyuza. Turabona neza yuko batubwira ko abana biyongereye mugabo kwasanze atacahindutse kanabona yuko ikorwa kitakozwe mu muco guko nabo bagarukana atari bo baba baramukiwe kugaruka kaboneka yuko baza gusubira naho abandi bavuye.
Ayandi mahinyu abonekera mu makete yagiye yerekanwa n'abavuga ko barenganuwe n'umugwi w'igihugu ariko uwo muguka wiyahakana.
Ikindi kibonekeje nuko habonetse amakete mbere amakete twovuga ko ari amakete ya fraud umukuru wa komisiyo atasinye ko tutazi ingano yatanzwe ariko abigisha bamaze kwagirizanya n'abayabahaye cyarashoboye kudufasha kuronka umucukwi. Aha rero tukibaza yuko ayo makete abari bayafise n'abayabahaye tugeza kuzuhanwa hisunze amategeko tukanabona n'abigisha barenganijwe. Dufashe nk'akarorero k'uyu mwigisha buri gusa Jacqueline banditse ikete rimwe basaba kurenganurwa kuva mu kwezi kw'icenda ari batatu umugabo babiri barishurwa nawe gushika n'uwo munsi akaba atari bwira aronka inyishu kumva tutashoboye kumenyeshwa neza. Abo twarenganuye Bujumbura shika ku 23 bari basaze ama permitation abo twe twasanze twabara deploy bose nabo bubakanye nabari babaye kwihenda abo twarabatunganirije amakete turayarungika mugabe cyarutangaje ko twashitse muri no ntara dusanga ayo makete n'ubu bene yo batari bwayaronka.
Victor Ndabaniwe amenyesha ko kubera ayo makosa yabaye abarongoye amashira hamwe yabigisha CONAPES, STEB, SINATEF, SLEB, SINAPEP na PSPU bafatiye ingingo yo guhindurirwa aho bahora bakorera. Ahera kuserukira ishirahamwe SINATEF mu ntara ya Gitega, ishirahamwe rihukiyemo abigisha Victor Ndabaniwe asanzwe aserukira urwego rw'igihugu.
Tuvuga yuko rero abaserukira amasendika nabo nyene batashoboye guhagarara nk'uko twari twabibasavye, n'aco gituma hambavu y'amakosa yose yakozwe twebwe kubyo dufitiye uburenganzira. Ababigisha bari basanzwe baserukira amasendika bari muri uno mugwi batigeze bamenyesha ko arimwe biragwana batubwira ko byose bimeze neza. Ibibanza bari barimo mu Gisagara ca Gitega turabishyiramo bamwe mu bo barenganije hama nabo ruce twarungira gukorera mu yandi makomine. Aca mbere tumenyesha yuko guhera ku munsi wa mbere abasanzwe barongoye amasendika bategeza kuza gukorera iyo tubarungika. mpereye ku waserukira sendika yiwanje mu ntara twamenyeshije ko agiye kubandaniriza akazi rutonganyikwa komine Bugenda kibanza yararimo naco cyo tubanza tugihe uyu mu mama arenze imyaka 50 kuva amashuri atanguye batari bwigere bahakazi twaburi gusa Jacqueline acaza gukorera aho yahora akorera kuri tesi karera wahora ari muri sendika Stebe nawe nyene tumurungi kibugendana yagiye gukorera ku ishure Kinyakeru ya kabiri wararongoye sendika ko na pesi mu ntara ya Gitega nabagiye kubandaniza akazi muri komine Giheta ku ishure gisumbuye gibukinga urongoye sendika Space mu ntara nawe agenda mutaho Nyangungu ya kabiri cyo kimwe n'urongoye sendika na pepe mu ntara ya Gitega bacara abaji mu taho nyene gukorera ku ishure ry'umuririmbo sendika Srebe nawe murungi sigitongo ya mbere muri muta ibibanza byose bari barimo duca turababigisha barenganije gusumba abandi bari bo tubiha
bamwe mu bigisha twavuganye nabo batashimye ko tubafata amajwi bashimye iyo ngingo kurundi ruhande bakavuga ko iyo ngingo yo kurungika kure abahora babaserukira bishobora kudindiza ibikorwa by'amashirahamwe bahora bahurikiyemo Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
nturerekazoza
bakunze biganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije Jerome Niyonzima ndabaha ikaze muri cyakirego cha politique mikundira arico Ntorere Kazoza muri Ntorere Kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ugiye gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wo CNTB hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ugiye gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sever araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
ijambo icyaritishe naho ryakiza vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi
hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turaramukije tunabanikaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari ko rakurikirana kino kiganiro
kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina
kuzagumana ni soko ry'amasime daba muyage muzirukirize imbere
muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro vy'amahoro vyabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza vy'ukuri yuko bosezerera Burundi amabi yagiye arisubiriza mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men nziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu muri byo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya amahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira ndi abambe dushyira imbere n'abakozwe ko n'amahano n'abo bantu isinzi bishwe bakagenda gutyo amazima yongo imiryango yabo gushika munsi itaramenya icashikiye ababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana urero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere ni itegeko ritugenga yatomoye irategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga ntibakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kinini ya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
ka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebwe
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ibyo uyu arongoye uyu mugwi Sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora nukugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse uno munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira kutubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute tugasha turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega byagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati muzangu gusanga mufisiko kwa kimwe kuri ico kibazo
urunganira igikorwa ca Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi nokubwira ko muri ibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana maro aye waronkengaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasanga igikiyako Sijo ijambo
reka kumbure dukuritire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere na irongoye ry'abahungutse Atanazi turaramutse tona banikaze
mwaramutse neza
uduze akajugira Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho tuko turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure batekanya kugikorera ko ubyakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga twa ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma gatahuka ivyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngiyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi centede utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashobye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwaka ajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kubyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute mu byaheje bigenda gute muri ico gihe
muri
ico murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twamatuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana tukaca dutaha uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kijanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico twabishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene birababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye umugwi seve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri uwoba yarasubije itongo canke uwoba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko ubibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwaho yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwe yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaje ibintu byinshi murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bariko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Nyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho uta
cyari kiganiro ntureka zoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifaso ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
akabari rero no kuri kino kiganiro ntorere kazo za Castudio Ijambo duce tubaturabangiriye ibiganiro byo mu kirundi no mu kinyarwanda mutegurirwa n'ijwi rya America Samuel Washington DC Diane nahazwe twari kumwe muri kano kanya ndabifurize kuranirwa manyu no mu vyanyu ndanabifuriza umunsi mwiza wa Mungu yakoze Fatuma Limasi Kalala yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe mubandanye mu gihegwa n'izindi ntonde z'ijwi rya America.